Tazamatwi izwi rya Amerika. Kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose imvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri radio Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 kuri micro ni kumwe na Fidel iyo ngabo
na Louise Bigirimana
muti wazo no kugenda gusatura ikigori hanyuma ukakuramo cyo giko urumva ntibomara murima wose rero urumva bimwe bica bipfa umuntu agashasanga umwe mbusubiye inyuma
nkagishyira hasi nk'uko nkakiyica nkongera nkaraba nk'uko gicyo bagisigayemo nkacasanga harimo ibindi
abikura n'abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya Kirundo mu Burundi basaba kuronswa imiti yo gupomba imirima yatewe n'impongwa. Umuntu yikekwa kwa korana n'itagondwa z'abayisilamu yarashe abapolisi babiri mu izinga ry'igihugu cy'u Bufaransa rya Réunion no mu kwa kane.
Isenabre yahoze arongoye Chade yakatiye umunyororo guherayo na Sentare idasanzwe ya Afrika.
Raila Odinga yagenye uno musi kwa kane guserukira imigambi y'izurunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani muri Kenya.
Abasirikare babiri ba Leta Zunze za Amerika bariciwe muri Afghanistan ejo ku munsi wa gatatu.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko uburyo bunonosoye mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru y'ijyanye n'inoti yahere muyavugwa muri Afrika. Sentare idasanzwe ya Afrika iri Dakar muri Senegal yakiriye umunyororo guherayo Hissenabre yahoze arongoye igihugu cya Chade yakiriwe kugurubanza kuri uyu munsi wa kane ku byaha byo guhohotera ikiremwa muntu. Komisiyo yo muri Chade ijeje gutohoza ivyiwe yasanze mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 982 gushika igihumbi kimwe amajana 990 abantu bashika ibihumbi 40 barafuye kandi begekwa ku gatwe kiwe. Hissenabre ubu afise imyaka 74 y'amavuka yejejwe ariko ku byaha byo kwiba imitungo ya leta yagirizwa kandi akazofungirwa muri Senegal canke mu kindi gihugu kiri mu muryango w'umwe bwa Afrika. Uru rubanza ruje rukurikira urwabaye tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 aho yaciriwe ubwo guherayo ku byaha by'intambara ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu ubwicanyi na Sentare idasanzwe. Ku itariki ya 29 kwezi kw'indwi 2016 yasabwe gutanga ibihumbi 30 by'amafaranga y'abanyaburaya ku muntu wese yahohoteye.
Umuntu yikekwa kwa korana n'intagondwa z'abayisilamu yarashe abapolisi babiri mu izinga ry'igihugu cy'u Bufaransa rya Réunion no musi kwa kane. Abapolisi bariko bagerageza kumuhagarika. Umuntu na nyina wiwe baruhiye guhagarikwa igipolisi inyuma yuko gisatse inyubako babamwe catoye ibigwanisho bitari bike n'ibikoresho bikenewe gukora amabombe. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati w'u Bufaransa. Abapolisi bakomeretse bajanywe mu bitaro yamara amagara yabo ntageramiwe. Mu itangazo ubushikiranganji ujejwe intwara yo hagati bw'u Bufaransa bwamenyesheje ko uwo muntu yarondegwa kubera aha yagize iterabwoba n'ahata bindi birenga aho ubwo bushikiranganji bwatangaje. Abashikiriza amanza bajejwe kugwanya iterabwoba bariko baragira itohoza kubera uwo muntu yarashe abapolisi babiri mu izinga rya Réunion akorana n'intagondwa z'abayisilamu. Ico gitero kibaye indwi imwe inyuma y'uko uwundi mupolisi w'umufaransa yishwe arashwe i Paris ku mugwa mukuru w'u Bufaransa. Leta ya kiisilamu yari yitiriye ico gitero c'i Paris.
Tugaruke muri Afrika aho Kenya na Ethiopia vyagirizwa na mashirahamwe atanga ifashanyo muri Somalia gukoresha inguvu zirenze urugero ku basivile ba Somalia mu gihe baba bariko barwanya intagondwa za Al-Shabaab ziba zigomba kujabuka guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu. Raporo Service y'Isomalia ku ijwi rya Amerika yashoboye kuronka ivuga ko Kenya yakoze ibitero by'indege ku banyagihugu babarimye mu ntara ya Gedo muri Somalia kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015. Ivuga kandi ko abakozi bajejwe gukingira ibikoko bahagaritse abanyagihugu babakorera ubwicanyi ndengera butungane. Umuvugizi w'igisirikare cya Kenya Colonel Joseph Uwo yahakanye ivyo birego, havuga ko Kenya igaba ibitero kuri Al-Shabaab gusa. Ibisirikare vya Kenya na Ethiopia bisanzwe biri muri Somalia mu nteko za Amisome zagiye kurwanya Al-Shabaab.
Kwenye nguru yereke Kenya, Raila Odinga amenyere vya politika akaba yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu cha Kenya. Yagenywe uno musi kuwa kane guserukira imigambwe y'urunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Ivyo vyabereye mu ikoraniro ry'umugambwe ryabereye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Abategetsi bakomeye b'imigambwe y'urunani National Super Alliance batangaje ku mugaragaro igenwa rya Raila Odinga uno musi kuwa kane. Odinga azoserukira ugo runani mu guhangana na Perezida Uhuru Kenyatta mu matora yo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka nk'uko byagenze mu matora yo mu mwaka w'2013. Abanyepolitike batanu bakomeye batavuga rumwe na leta ya Kenya bizeye ku runani rwabo ruhagije kugira batsinde umugambwe uri ku butegetsi muri Kenya Jubilee Party mu matora yo ku itariki 8 zo kwezi k'umunani.
Igisirikare cha Leta Zunze za Amerika gitangaza ko abasirikare bacu babiri bishwe ugira gatatu arakomereka mu gitero bakoze ku muhari wa leta ya Kiisilamu mu gace wigaruriye mu buseruko bwa Afghanistan. Amerika ivuga ko abasirikare bayo bari mu bikorwa vya gisirikare bafadikanije n'abasirikare ba Afghanistan igihe baterwa ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu mu ntango z'uko kwezi. Indege ya Amerika yarateye bombe nini cyane ku kirindiro cy'umuhari wa leta ya Kiisilamu mu ntara ya Nangarhar. Abategetsi ba Amerika bavuga ko iyo bombe yishe abarwanyi bashika 92.
Radio ya Amerika Washington DC muhananya kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye. Leta y'igihugu cy'u Burusiya yasavye Israel n'ibindi bihugu kwirinda gufata ingingo izarizo zose zishobora kongereza umwuka mubi mu gihugu cya Siriya. Ivyo ni nyuma yuko Israel igize ibitero vy'indege z'ingwano no musi kwa kane mu kibanza kirimo ibigwanisho ivuga ko byari bigenewe umugwi Hezbollah hari hafi ikibuga c'indege mpuzamakungu cyo ku mugwa mukuru wa Siriya Damas. Umuvugizi w'ibiro vya president w'u Burusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyesha makuru i Moscow ko ibihugu byose bikwiye kwirinda ingingo izarizo zose zishobora kongereza umwuka mubi usanzwe uri mu karere igihugu cya Siriya kirimwo. Yamenyesheje ko ubwigenge n'imbibi za Siriya zotegerezwa kubahirizwa. Ikibanza carimwe ibigwanishiro catewe kiri mu minwe y'umugwi Hezbollah wo mu gihugu cya Libani. Amakuru y'iperereza atangwa n'abagwanya ubutegetsi bwa Siriya n'amakuru ava mu karere yamenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano z'igihugu cya Israel vyahiga ibigwanishiro vyari birungitswe n'igihugu cya Iran mu ndege z'igisirikare n'indege zitwara imizigo.
Igipolisi c'i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza cahagaritse umugabo akekwa ko kugira iterabwoba kuko yari afise ibirwanisho hafi y'ibiro vy'inama nshingamateka n'inyubakwa ibamwo umushikiranganji wa mbere Theresa May. Igipolisi cashikirije ko cafatanye uwo mugabo ari mu myaka ya 20 imbugita kandi atacahungabanije umutekano w'abanyagihugu. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere yatangaje ko Theresa May atari mu rugo rwiwe igihe ivyo vyaba. Umutekano warakomejwe muri ico gihe inyuma yaho uwundi muntu yiciye abantu bane ku itariki ya 22 kwezi kwa gatatu abagonze n'imodoka. Ico gihe yaciye yicwa n'igipolisi.
Abarusiya bose uko ari 78 bari mu bwato bw'iperereza bw'igisirikare cy'u Burusiya bwasekanye no musi kwa kane n'ubwato butwara ibidandazwa hafi y'igihugu cya Turikiya mu ibahari ryirabura bita Mer Noir mu rurimi rw'igifaransa ni bazima. Byatangajwe n'abategetsi b'igihugu cya Turikiya n'u Burusiya. Ubwato bw'iperereza bw'igisirikare cy'u Burusiya Liman buvugwa ko bwasekanye mu bihe byari bimeze nabi n'ubwato Yuza Arsif Hash butwara ibitungwa bwari bufise idarapo y'igihugu cya Togo kiri mu burengero bw'akarere ka Afrika. Tubibutsa ko mubandanya kudukwirikiranira kuri inshuti ya bose radio yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Amakuru mu karere leta y'u Rwanda isaba igihugu cya Zambia kohereza abantu 9 bahungiye yo ikeka ko bakoze genocide muri 1994 bagashikirizwa ubutungane urutonde rwabo bantu rwashikirijwe intumwa z'abadepute ba Zambia barangije urugendo rwabo mu Rwanda uyu munsi ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Assumpta Kaboy
Amazina yatangajwe yabo leta y'u Rwanda isaba igihugu cya Zambia kohereza cyakora hatangajwe ko mu bakurikiranywe harimo abahoze ari abakozi ba leta abihaye imana ndetse n'abacuruzi umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko mu Rwanda rukurikiranye abantu 9 muri Zambia u Rwanda rugasaba Zambia ko abo bakekwaho icyaha cya genocide bafatwa bakoherezwa mu Rwanda cyangwa se iki gihugu kikaba cyababuranishiriza mu gihugu cya kugeza mu leta y'u Rwanda ivuga ko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yagiranye na leta ya Zambia gusa umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko ibi bitabuza ko abakurikiranyweho ibyaha bakoherezwa
ariko ntabwo extradition treaty ari impamvu yatuma abantu batoherezwa mu gihugu bakoreyemo icyaha ko hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byinshi babyarasinye hari amasezerano ajyanye no gukumira ndetse no guhana icyaha cya genocide yo muri 1948 ibyo bihugu byayasinye bifite inshingano yo kuburanisha abo bantu cyangwa se bikabashyikiriza igihugu bakoreyemo icyaha ariko hari ibihugu byinshi byagiye byohereza abanyarwanda bakoze ibyaha mu Rwanda by'Iburayi kandi nta masezerano nkayo hari no kubera yuko bafite obligation ijyanye n'iyo convention yo muri 1948 mu gihe bo badashoboye kuburanisha abo bantu kuko amategeko yabo adahana wenda icyaha cya genocide bakaba babohereza mu Rwanda bakaburanira Norvège yarabikoze Denmark yarabikoze ntabwo rero iteka bavuga ngo kuko hatari treaty ngo ntacyo uzakora turumva rero icyo atari ikibazo ariko tukiri no kuri icyo nuko leta y'u Rwanda yatangiye kuvugana na Zambia kubijyanye n'ayo masezerano.
Abadepite ba Zambia bari mu ruzinduko mu Rwanda nabo muri komisiyo y'uburezi ubumenyi n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko aba nibo bahawe ubutumwa bazageza kuri leta yabo kuri Madame Patricia Mwashingwere ukuriye iri tsinda yavuze ko biteguye kugana na ministeri yabo y'ubutabera nibagera iwabo.
As a nation and as members of parliament believe you me
yagize ati benshi muri twe ni ubwa mbere tugeze mu Rwanda ntitwari tuzi akaga mwanyuzemo mbere y'uko tugera ku rwibutso kwirebera ibyabaye turumva cyane akababaro mufite muduhe igihe dusubire mu gihugu kandi bizera ko tuzabiganiraho na ministeri yacu y'ubutabera
Ministry of Justice through our Ministry of Justice
mu rugendo z'intumwa z'abadepute za Zambia zarimo mu Rwanda abayobozi bose bahuye nazo bagiye basaba aba badepute ko bazaba intumwa za leta y'u Rwanda maze bagasaba ko impunzi z'abanyarwanda zataha n'abakekwaho kugira uruhare muri genocide bakoherezwa mu Rwanda leta y'u Rwanda imaze gutanga impapuro zigera kuri 700 zisaba ibihugu 33 cyane cyane bya Afrika kohereza mu Rwanda abantu bahungiye muri ibyo bihugu bakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana avuga ko iki kibazo kitoroheye ubushinjacyaha bw'u Rwanda cyane cyane ko bahungiye mu bihugu bya Afurika bigorana kumenya aho baherereye Assumpta Kaboy Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Assumpta kuri iyo nkuru mu Burundi imyaka 2 yararangiye kuwa gatatu kuva habaye ku igenekerezo rya 2026 kwezi kwa kane umwaka wa 2017 mu gisagara cya Bujumbura imyerekano yo kwiyamiriza ukwitoza ubwira gatatu kwa president Petero Nkurunziza mu mabanga y'umukuru w'igihugu Bega inyuma iyo myaka 2 hahindutse iki ku mugwa mukuru w'u Burundi umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikubanya nka abiducire ku mayanga
Hari byinshi byahindutse mu gisagara cha Bujumbura ha byigaragaza nibindi umuntu atabasha kubona hari n'ivyo bamwe mu banyagisagara biyumvira ariko batabasha gusobanura bamwe mu banyagisagara badashima gutanga amajwi ndibifuza ko ivyabaye byosubira Karitiye ya Mutakura yo muri zone cibitoke turi muri komune ya Ntahangwa ni imwe mu makaritiye yo mu gisagara cha Bujumbura yabereyemwo imyiyerekano n'imishamirano uno munsi iyo karitiye ni nyabagendwa mu gihe mu minsi irangiza umwaka wa 2015 abayibamwo bari bakinjuye kubera intambara hagati y'abahavuye bafata ibigwanisho bagahangana n'abajejwe umutekano Patrick Ndikumana numwe mu baheruka gutahuka muri karitsiye Mutakura yaranigeze kwitwara yibuka ingene ibintu byari byifashe imbere yuko akinjura ashima ko ubu ibintu byifashe neza
twebwiye kubyukuri twarahunze ico gihe ibintu byameze nabi hariho amasasi menshi hari amagrenade menshi abantu nibagiye amagabo gutekana ni wose abantu batasayine bubare buriho amabotika ariho mwa ico gihe na botika yari hari na makara na kabare ntanakibwo kwisa tukuje imyaka 2 harabaye kiringo cha 3 cy'umukuru w'igihugu aho cyatumye habize ngorane ubu haratekanye abantu baraganira baratemberanira nta kibazo dufise ubu ni impore amakinga arinjira amamoto arinjira amamodoka arinjira mu kera mu ico gihe cha 2015 nta modoka yamanuka nta moto yamanuka nta kinga yamanuka
umukuru w'igisagara cha Bujumbura aremeza ko ubu igisagara cyose ari nyabagendwa agereranije n'igihe cy'imyerekano Fredi Mbonimpa avuga ko abikesha abo bikorana mu ntwaro n'abajeje umutekano.
Turavye rero imyaka 2 iheze ni ibintu byinshi byahindutse. Abavuga mu kirundi ngo nta mvura idahita, turabona yuko amahoro umutekano ukwidegemvya kwagarutse. Na cyane cyane cyo twovugana nabo bari bateye umudugararo, abari barahunze bamwe baratashe, abari mu munyororo bamwe bararekuwe. Tukabona yuko igisagara isura yacu ari nziza. Tukabikesha rero indongozi zacu tukabikesha abajeje umutekano n'intwaro bakuriye mu nyabune kugira amahoro n'umutekano bisasagare mu gisagara cyacu no mu gihugu cy'u Burundi
aho muri Mutakura haribonekeza amazu akigaragara azarabaye umusaka bene yo bataratahuka urongoye zone cy'ibitoke ntiyashoboye kuboneka kugira atange ibiharuro by'abatarahunguka Patrick Ndikumana yemeza ko nk'abagera kuri 80% bamaze kugaruka
kandi bamanye neza arabahutu abatutsi nta kibazo baratemberanira bagasangira na kayeri na byose nta kibazo gihari mugabo hariho bamwe batarazo urabona ko ari impango zimwe zimwe zasivye baba nk'inyuma yawe arasivye mugabo benshi nabari bapanze
naho abanyamutakura badashima kugira ico babwiye bamenyesha makuru bibaza ko abatarahunguka bafise ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi na cane cane abagiye mu myerekano abo nabahungiye mu bihugu bibanyi bagizwa hanini n'ugwaruka umukuru w'igisagara cha Bujumbura arabahumuriza Fredi Mbonimpa avuga ingene vyogenda kugira bagaruke mu ruhongore
umuntu wese ari hanze y'igihugu iyo tubwira n'abasubwoba tukamutegera tukamuzana tukamwerekana mbere abenegihugu bakabona yuko bigaragara yuko yagarutse kuko iyo baje binyegeje titumenya ko akagatima ko katarahera kuko nona cyo gituma bari abantu bagirirwe ikigonge twabakiriye kuva bakiva mu nyororo tubaherekeza gushika mu ngo zabo tugiranira ibiganiro byo kubana neza hanyuma mbere turabagirisha na retraite y'iminsi 2 nkuko mwabikurikiranye kugira bumve umutahe uhambaye ko ari amahoro nabo bakwiye kwiharanira abakiri hanze y'igihugu nabo tubateye akamu ko gutaha baze bubake igisagara cyabo n'igihugu cyabo
imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ubugira gatatu k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanguye kugenekereza ya 26 ukwezi kwa kane muri 2015 yabereye cyane mu mazone ya Cibitoke Ngagara Nyakabiga Bwiza na Musaga imishamirano yakurikiye yatumye abarundi barenga 300,000 bahunga igihugu nk'uko byatangajwe n'ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR abarenga 700 nabo bahasiga ubuzima nk'uko byemezwa n'umurwi w'igihugu ujejo gateka kazi na muntu CNDH I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi mu ntara ya Kirundo abarimyi b'ibigori basaba kuronswa imiti yo gupompa imirima yatewe n'impongwa abo barimyi bavuga ko biteze umwembe umuke w'ibigori Jean Bosco Ndarurinze niwe yaduteguriye iyi nkuru
abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya Kirundo bari biteze gutuburura n'iyimura y'impeshi gimirije mu Kirundi bashumugani bati aho mworo yanike ntibwuma ni mu gihe impongwa yiraze mu bigori inyuma y'umwaka wose abarimye bigori baruhira ubusa kubera uruzuba aba barimye bo muri commune ya Busoni basa nabihebuye
twebwe umwembe w'ibigori ntawe uhari kubera impongwa zarabimaze emutukujanye mu murimo karaba wojorego zirabijyamo nyene zikabijya mu mutima zikabimara kigoro ugasanga nyene cyaranse gukura kiguma hasi nta mwembe twiteze w'ibigori
impongwa nakamenye nakanyugomba gusa kamaje kujya mu kigori ntabwo kiba gikigurije amasega ngo kiyaduze hejuru kujyanye amasega yose kujyanye acapfiramo kumva kiyabicaga ngo kikicaga mu hagati na hagati ntabwo ikigori kiba kikizamutse kiduge hejuru
abarimye baramaze kugerageza imiti imwe imwe kuko babivuga ahenshi yarasenzwe
kibazo cy'impongo twa twarabuze tuvaniye tuca kubera twaragerageje kubaza ahantu habone ku muti wabo akagubuntu batubwira ko imiti yayo igoye kubose izimye hanabagerageje gupompa ariko byarase batubwiye ko umuti uzimye rwose atarose yopfa kubugonda kubera no bukintu butwugarije harabagerageje ariko urumva si bose wasanga nk'umuntu umwe ari wapomye nabone nabonye menga nta nakamara ngira ntwara umuti wavyo umuti yagerageza bakamubwira ati uyu muti uyu n'uyu urashobora kuba wo bivura ariko naho bapomye ngira ntivyashize neza kuko aho uciye hose usanga ingorane dufise n'imwe
abadashobora kuronka imiti baragerageza gutoragura izo mpongwa
nkagishyira hasi nk'uko nkakiyica nkongera nkaraba nk'uko icyo bagisigayemo nkacasanga harimo ibindi nkabikuramo ubwo bukeye subiyeyo n'ubundi cyasanga byiyongereye umutima w'ikigori wamaze gucika
umuti wazo no kugenda ugasatura ikigori hanyuma ukakuramo icyo gikoko urumva ntiwamara umurima wose rero urumva bimwe bica bipfa umuntu agashasanga umwembe usubiye inyuma
basaba kuronswa imiti
cyo twabasaba nyine n'uko bodufasha n'ubu nyine izo mpongwa nkozana umuti nke kuwopompa byogabanu
cyo dusaba n'uko bogerageza kuraba uburyo bwose bushoboka bakarondera umuti bakaza bakabitora bakabijyana ku bipimo bakaraba umuti bikwiranye nabyo
Sindayigaya Finiasi umugenduzi ajejwe amagara y'ibitegwa mu ntara ya Kirundo avuga ko ako gakoko katanguye kwibonekeza kuva mu irima ry'urutasi mu gihe abarimyi bavuga ko imiti bakoresha ataco iriko iramarira ibigori bigwaye Finiasi Sindayigaya avuga ko hari abakunze gukoresha imiti ya magendu umuti avuga uva mu Bugande ukaba witwa Dirsiba abahanura gukoresha imiti ikurikira Ortene ku rugero rw'amagarama 20 ku litiro y'amazi asefate ku rugero kwa sese imwe ku litiro y'amazi hamwe n'uwitwa Dudu umuti wemerewe gukoreshwa vyifata kibanza ku rugero rwa sese 20 ku litiro y'amazi mu gihe abanyagihugu bavuga ko ibiciro by'imiti ari binini umugenduzi w'amagara y'ibitegwa mu ntara ya Kirundo avuga ko abarimyi boje hamwe bagateranira uwo muti mu kugura asigura ko ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara butoronka umuti buha umunyagihugu umwumwe Fenias Sindayigaya asaba abarimyi gutahura ko aribo bategerezwa kwitwararika amagara y'ibitegwa byabo nka kujya aborozi bitwararika kuvuza ibitungwa byabo ikindi umugenduzi w'amagara y'ibitegwa mu ntara ya Kirundo asaba abarimyi nukurarira imirima yabo ivyo navyo asigura ko byabafasha kumenya ko ibitegwa byafashwe n'ingwara hakiri kare gutyo bikavuzwa bitarasinzikara Fenias Sindayigaya avuga ko no kunobagura izo mpongwa bishoboka hakiri kare mu gitondo asozera avuga ko ikibazo cy'impongwa kizwi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kuko kitakiri icintara ya Kirundo gusa mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC Burundi buhamagarira abagwiza tunga n'abanyamitahe mva makungu kuzana imitahe yabo mu gisata c'amasoko ntanga nguvu hamwe n'ubutare abasarukira ico gihugu bayivugiye mu nama iminsi itatu irikirahuza ibihugu birenga 15 vya Afrika yarusha muri Tanzania biriko birabira hamwe ivyerekeye gukoresha neza ubutare n'amasoko ntanga nguvu guteza imbere ubutunzi bw'ivyo bihugu Pierre Claver niyonkuru dufite yari yarusha
Ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka mu Burundi bamenyesha ko igihugu gifise ubutunzi bwinshi ariko budahabwa agaciro kuko butaracukugwa ngo bushigwe ku isoko mu nama arimwo yo guteza imbere ubutunzi kama n'amasoko ntanga nguvu muri Afrika Oswald Ndagije umushakashatsi akaba n'umuhanuzi muri ubwo bushikiranganji yadondaguye ubwo butunzi burimo n'inzahabu
mazi inzozi ni nyinshi mu gihugu dushaka guhera ku mashamba Shamuru nturi afite atari make kandi guteza imbere afise ubutare bita materere honi kere aho bari ko bagomba kuzocukura mugabo hari nahandi henshi iri mugabo akeneye kugushakashasemo ngo bataracu kugwa hariho iminyere bita le trois harimo framite castarite na corta cyane cyane muri mu buraruko bw'igihugu inzabo z'ingango ni nyinshi cyane harimo cibitoke hariho ibururi hariho muyinga hariho rero n'izindi minere tazi bita vanadium imikigo bashira hari hariho de phosphate tuzirahari
ubwo bushikira nganje ubwo butare na gataka buhamagarira abagwiza tunga mva makungu guhurumbira ico gisata mu kugishiramwo imitahe myinshi Oswald Ndagije yizeza ko bazokingegwa umutekano wabo n'ubutunzi bwabo
ubundi kugira ngo zishobore gufasha mu guteza imbere igihugu nuko zoba zaragize ku bushakashatsi nka zose hanyuma tukaronka abazicukura hanyuma tukamwe n'izo zishora tuze gushira amafaranga no kwinjira mu gihugu ikiharo no munsi nuko byose nakubwiye ngira ngo nka entiere nk'icya gatatu cyangwa icy'icumi banashaka nje kimaze kuja mu ngiro ubu rero turifuza yuko muri iyi nama twajemo tworondera abagwiza tunga abashakashatsi baza mu Burundi kugira ngo bafashe kumetambare ibyo bintu dufise kugira ngo dushobore kubiteza imbere turi guteza imbere igihugu ikintu ushobora kugaranisa mu bicisere yaba ari hafi cyangwa yaba byumvira bo mu Burundi amahoro ahari hamwe mushobora kuza bo byibonera na prevane ke murabona ko benshi mu Burundi bari kubatanga kuza bagukora hari abantu benshi bayo bari mahanga batanga inkuru zitareze ku gihugu mugabo nk'uwo wangu bari buje mu rakaraba bosanga ari nyabagendwa reka no mu gihugu cyose ni nyabagendwa umutekano urahari nako ni uhora wabuza kugira icyo bakoze mu gihugu
hamwe ico gisata cotezwe imbere kigahurumbirwa n'abanyamitahe avuga ko coterera gushika ku bice birenga 80% kwijana by'ubutunzi mu gihugu kitarashikana n'ibice 5%
ndashaka kujya mu 80% wumvise amasosiyete dufise ibite amasosiyete nta nguvu yose hari mu gihugu hamwe tu shizemo inguvu hanyuma abanyigeza tunga bakaza tugakora nibaza ko ibyo bintu byutanga iterambere ryo rirenge plus de 80% ubu babyevera kuri 2% biri kwijana ubu dasaba afise ibikwiye sinimaze kwa musubiza inyuma kimwe ngo sabonye niyo bisubiza inyuma kusangwa dakwije iby'amategeko
inama ihuza ibihugu birenga 15 bya Afrika mu byerekeye gukoresha neza ubutunzi kama hamwe n'ubutare ibona ko ibintu bikwiye guhinduka maze ubutare ntibutume Afrika iguma mu ntambara z'urutavana ko ahubwo ico gisata kigateza imbere ibihugu igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nico gitangwa ko akarorero ko gifise ubutare byinshi ariko abanyagihugu bakaguma mu bukene n'intambara naye igihugu gitangwa ko akarorero mu gukoresha neza ubutare n'inzahabu ugifise n'igihugu cha Botswana cye clave ni nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro twati bafitiye kuri isaha y'amambere ya ureka tubibutse injira makaye makuru twabashikirije Aloise
ku mugabane wa Afrika Centrale idasanzwe ya Afrika iri Dakar muri Senegal yaciriye umunyoro wo guherayo Hissène Habré yahoze ari umukuru w'igihugu cya Chad yaciriwe kuri uyu munsi wa kane ku byaha byo guhohotera agateka kazina muntu
umuntu yikekwa kwa korana n'intagondwa z'aba Islam yarashe abapolisi babiri mu izinga ry'igihugu cy'u Burundi cya Réunion no munsi wa kane abapolisi bariko bagerageza kumuhagarika.
Igihugu cya Kenya na Ethiopia vyagirizwa n'amashirahamwe atanga ifashanyo muri Somalia gukoresha inguvu zirenze urugero ku basivile ba Somalia mu gihe baba bariko barwanya intagondwa za Al-Shabaab ziba zigomba kujabuka guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu.
Raida Odinga amenyereye vya politika akaba yigeze kuba umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Kenya yagenywe uno munsi kwa kane kuserukira imigambwe igize urunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani muri Kenya.
Nayo igipolisi c'i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza cahagaritse umugabo akekwa ko kugira iterabwoba kuko yari afise ibirwanisho hafi y'ibiro by'inama nshingamateka hamwe n'inyubakwa y'umushikiranganje wa mbere Theresa May. Igipolisi cashikirije ko camufatanye imbugita kandi atacahungabanije umutekano w'abanyagihugu.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twatwe bafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe n'uwegeranije ibi biganiro Innocent Kimenyi kuri mikoro mari 10 na Fidel Niyongabo
na Aloise Bigirimana.